Iyo mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga. Ku munsi wa kabiri tubashikiriza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara n'iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme muri rusange. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umutumire mu kiganiro muri sanga cyo uyu munsi ni Madame Muregwa Solange, akabari mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi na cyane cyane amashyirahamwe yo guteza imbere abakenyezi. Ahanini akaba yarihaye umugambi wo gufasha no kwitaho indero y'abigeme n'abakenyezi. Ni cegera kandi cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Femme Intwari. Asanzwe ari n'umuvugizi w'ishyirahamwe gitwa Fondation Femme de Jabar, rihurikiyemo abarundi baba mu mahanga rifasha abatishoboye n'abandi barundi bari mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Muri iryo shyirahamwe afise n'ayandi mabanga atandukanye. Madame Muregwa yaritabiriye ikoraniro ryabaye mu mpera z'indwi irangiye, aho bashikiriza ibintu bitandukanye byo gufasha umukenyezi n'umwigeme kwiteza imbere. Ikoraniro ryatunganijwe na Madame Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Ikoraniro rigira gatatu. Reka twakire umutumire wacu Madame Muregwa Solange, turagushimiye cyane ku kanya ufashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, nanje ndabashimiye.
Iri koraniro ryabaye mu Burundi kuva ku munsi wa 4, wa 5 no ku munsi wa 6 ryaritabiriyemo abakenyezi benshi batandukanye, haba abavuye mu gihugu hagati, haba n'abavuye hanze y'igihugu. Abo tubwira muri make bamwe mu bitabiriye icyo gikorane n'ukuntu cyari gitunganijwe muri make.
Murakoze cyane. Nk'uko mubivutse, twayitumaze iminsi 3 turi mu ikoraniro ry'abakenyezi, abakenyezi baboneye ariko baraja Femme de Destine, bikaba ryari ryatunganijwe na nyine cyubahiro umutambukanyi wahotse ari umukuru w'igihugu cyacu Burundi, yakwigendera nyine cyubahiro Petero Nkurunziza. Ni ikoraniro rero ritabaye ubwa mbere, kuko ubutwari muri 3e edition yari rigize gatatu muri iyo myaka yose itati heze. Rero iri koraniro ryagiye riba aho twatumira abakenyezi batandukanye bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu, amaprovensi yose akaba hari, abakenyezi baserukiye abandi aho i Bujumbura, bakaba barimwo abavuye hanze mu bihugu bitandukanye ko mwabivuze, bose rero baba bahari. Umwaka wose rero twaba dufise ibyo twiga ko uyu mwaka rero ugira gatatu twarashimikiye ahanini ku mahoro n'ubumwe, iteme twigumye kugaruka kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu. Twarabonye yuko hakireto kuba hari mu gihugu. Ibyo rero biri mu cyivugo twagumye tugendera ko kuri uyu muri iri huriro rigira gatatu twarimo ngaha mu Burundi.
Ijambo none nyamukuru abakenyezi bashikirijwe muri iryo koraniro ryavuga rite?
Ijambo nyamukuru dusubiye kuri teme ku cyivugo cya Femme de Destine, cyaravuga giti Femme de Destine rêve toi,
courage et agit car la consultation de la paix te concerne. Timokinye tubone urukuraja haguruka girintege kumbatira amahoro birakuraba.
Twarabonye rero yuko amahoro, umutekano, ubumwe ari ibintu bidaba umukenyezi wese ari mu Burundi eka n'uri hanze y'igihugu, kuko tudashobora gutera imbere ibyo bintu tutabifise. Ayo mahoro, ubwo bumwe, uwo mutekano bidahari, tudashobora gutera imbere nk'abakenyezi. Tudashobora kubona aho twoshika tutabanje kuronka ayo mahoro n'ubwo bumwe. Baratweretse kandi yuko abakenyezi gukingira amahoro, gushyira amahoro imbere, ari byo bidushikana mu iterambere rirama, ari byo bidushikana ku byo twifuza byose, kuko twarabonye ko muri kahise igihugu cyaciye mu ntambara mu bihe bitandukanye bitameze neza mu gihugu, ko ataterambere ryari rihari, ko ata bumwe bwari buhari. Ubu rero twese hamwe turumva ko amahoro, ubumwe, kuja hamwe ari igikorwa kituraba twese.
Turumva yuko nk'umukenyezi wari mu bafashije gutunganya iri huriro ry'abakenyezi warashikirije ibintu bitandukanye, harimwo ukwisanzura mu muryango. Wobwira abashobora kuba batahashitse, abataronse isaka ryo kukuhashika, ukwisanzura mu muryango mwaganire n'abandi bakenyezi bisigura iki?
Murakoze cyane ku musugira wa kabiri w'ibikorwa. Jewe nari umutumire bari bantumiye nk'abandi bakenyezi, uko dusanzwe twikaba duparticipa muri inama n'ibi bikorwa, bari bantumiye mu bandi bakenyezi. Hama rero duca turaja mu bikorwa mu migwi de travaux en groupe. Tugere mu bikorwa mu migwi, groupe y'iwacu twakoreyemo ntegiteka ryo kuba mu barongo mu mugwi, maze nshyikiriza icegeranyo caguye mu byo abo twakoranye bavuze. Mugabo turagishimangira, turagisigura ku buryo amateme bari baduhaye ngo dukoreremo hari ahanini kenshi ayagaruka kuri ayo mahoro n'ubumwe mu bantu bari hamwe. Ubwisanzure rero mu muryango, twarabonye yuko imiryango ariyo shingiro ry'igihugu. Igihugu burya kigendera ku muryango, igihugu gihagarara ku muryango, amasosiyete abagizwe n'umuryango. Iyo umuryango rero utameze neza, iyo umuryango utari hamwe, umuryango turavuga umugore n'umugabo kuko aribo ba mbere bakoroma infamiye, abandi bakagira. Twarabonye rero yuko ubwisanzure mu muryango utangurira ku mahoro. Amahoro umuntu aba afise mu mutima, amahoro ava ku mwana, amahoro atava ku mafaranga, atava ku butunzi, atava ku byo umuntu afise, ariko ya mahoro atangwa n'Imana ari yaza mu rugo akaza mu muryango, maze hakaza ubumwe, hakaza kumvikana, hakaza gukundana, hakaza umunezero hagati y'ababyeyi n'abana. Wa munezero ugasohoka ukaja no mu gihugu, ukaja muri ubuzi dukora, ukaja muri ayo masosiyasiyo turimwo, ukajana y'amahoro, ukajana y'umunezero, bigatuma ushobora gutunganya neza ibyo bikorwa uri kurakora, cyangwa igihugu kigashobora gutera imbere ko gifite abantu batekanye bari mu mahoro, bari mu bumwe, bari mu munezero.
Nk'uko bivuze mu mugwi wanyu wakoreyemo, mwaraganire ku bijyanye n'ubumwe mu gihugu, tubwire ibindi kuri icyo.
Twaravuganye ibijyanye no kwisanzura mu muryango, turavugana ubumwe mu gihugu, turavugana ibijyanye na justice, stabilité socio-économique, ukungene ubutungane buca bugenda, iterambere ukuntu rica ryifata, développement durable et intégré, ukungene iterambere aho rica rishimikira kugira ngo igihugu kimere neza. Turongera turavugana kandi yuko hari amahoro, ibyo byose bishoboka, indero y'abana igashoboka, ubutungane, ukungana. Turabona ko abantu aha mu Burundi n'ahandi iyo bavuze ko hari ubutungane, ni uko abantu bose baba batunganirizwa cyo kimwe, umuntu wese akaronka ubutungane bumubereye, rero n'ibyo ariko ararondera n'ibyo ariko arakoreramo, akumva ko atunganirijwe, akumva ko ari mu gihugu gitekanye, aho yumvirizwa hatarabwe ubwoko, yaba intara, byose bitarabwe, akumva yuko ari mu butungane. Ivyo rero bishoboka, hari amahoro. Twaravuze kandi iterambere ko rica ryoroha, ugasanga abagwizatunga baraza, ugasanga umudamu wese wa mufamili do destine abone yari karaja aragize icyumviro cyo kugira icyo akoze, kuko ababona yuko igihugu gitekanye, turi mu mahoro n'umutekano. Aha mu Burundi wacu rero, iyo ntambwe twarayishyitse ko ubu turi mu nzego nshyashya twitoreye, amatora yaraheze twahura mu matora yaraheze turiko turubaka igihugu turiko turatera imbere iterambere mu ntara iterambere mu gisagara ibintu nyine turabona ko biragenda neza kubera ya mahoro bwa bumwe inzego zihari ziriko zirafasha kugira abantu basubire hamwe kandi ibintu bibandanye bigenda neza.
Murakoze cyane. Ndumva ko mwashitse ku bitari bike naho mubyo mwaganiriye utubwiye byari mu mugwi umwe bisigura ko n'iyindi migwi yari ifise ibindi byinshi nayo nyene yaganiriye ko ariko kandi icyabahuje cyazanye rino huriro cyari cyerekeye nkuko bavuga mu Gifaransa une femme de destin umukenyezi umwigeme w'imboneza. Mwotubwira muri make bimwe mu byasobanuye mu byasiguye icyo uwo mukenyezi w'imboneza aba haranira uko abameze muri make umukenyezi w'imboneza abateya.
Murakoze cyane. Umukenyezi w'imboneza ni umuntu yumva ibintu byinshi akavuga bike bikenewe. Ni umuntu agira umutwe munini wo kwakimira byose mugabo akagira umunwa muto wo kuvuga bito akagira amaso manini yo kubona kure akagira ubwisanzure muri ibyo bikorwa ariko arakora akumva yuko ubwiwe yihagaze ko yiyemeye mu byo ariko arakora. Batubwira ati abakenyezi iyemere twerekane ko dushoboye twerekane yuko iterambere ry'igihugu rituraba. Kera twari tuzi ko umukenyezi ari uwo kurima ari uwo kubyara ari uwo kuguma mu rugo ariko ubu tuguma tubona ko ibintu byahindutse. Ubu mu gihugu cacu abakenyezi dufise ibice bishimishije. Leta y'u Burundi irongowe na nyine Cyubahiro Evariste ndayishimiye yarahaye ikibanza gikwiye umukenyezi. Ubu duhagaze neza turi ku kivi turi ku iterambere turiko turubaka ingo zacu na cane cane bana babigeme. Je mwavuze yuko nkurikirana ibyindere babigeme ego nivyo abana babigeme hari ukuntu kuko turabankaga tubereye ku kuntu bozo w'abantu bakamaro mu gihugu mu ngo zabo twebwe nk'abantu baciye kuri pay ishuri tubereye ko byose bishoboka kubukena atari bwo butuma umwana atashuri kubukena atari bwo butuma ugenda kwita ku mugabo adashoboka ku muhungu adashoboka batwara inda z'indaro bari ku ishuri ibyo byose tukabereka yuko ubukene bamaze kuburengana imbere usanga ari heza imbere usanga Imana araguteguriye ibindi nabo tukabereka ko bagumye ibanga bakiga amashuri bakajya mu nzego z'igihugu twarabahimirije ko ababyeyi bari hajya bari abantu bakuze bafise abana ariko baraheza amashuri yisumbuye turabahimiriza ati nibaje mu gisoda baje mu gipolisi bagwanira igihugu kiragwanirwa baje mu nzego z'umutekano kuko abariyo bariko barasaza bariko barakura bariko baragenda none bazogirirwa holeve n'abandi ivyo byose biri mu bintu twabonye ko twebwe nk'abakenyezi femme de destin dutegerezwa kuraba igihugu cyose mu madomene yose tukaraba ibibuze n'ukuntu twoza turaterera kugira ngo dushobore gutera imbere.
Iri huriro ryarafashije cyane abashobora kuba bariko bariyumvira kuba family leader abakenyezi b'imboneza bigeme b'imboneza ariko kandi hariyo n'abasanzwe babari no vuga ko namwe muri murabo abasanzwe bari aba leader mwebwe murarongoye inzego zitandukanye mu mashirahamwe atandukanye uri umukozi wa leta uri mu mashirahamwe menshi mu kibano mu gihugu none zimwe mu nyigisho nk'umukenyezi asanzwe yarashitse ku bitare bike mu buzima bwiwe no mu gihugu inyigisho zo gufasha mu iterambere ryawe nk'umukenyezi yifuza kubandanya atera imbere inyigisho wowe wararonse wumva zari zihambaye n'abandi bameze nkawe zari nk'izi.
Twebwe bwa mbere je personnellement narashimiye Cyubahiro Denise Nkurunziza icumi kuko ariwe yazanye iyo vision. Iyo vision yarayitanguye hagi umuntu wese aragira iyerekwa ryiwe akaridevelopa akaryagura hama mu nyuma bigafasha abandi. Ati umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu rumbero imyaka ibiri heze yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaragize iyo vision aratwegeranya aradushyira hamwe kandi n'uburabona n'ibikorwa biguma bibandanya na mama Burundi dufise ubu byose bariko barabikorera hamwe n'abamama baguma baturongora n'abanyenicubahiro baguma baturongora batwereka ukungene twoteza imbere umukenyezi mw'iyi mizi umukenyezi ataragira hashitse. Jewe rero mu ihangiro ry'iwanje no mu bikorwa nkora ndumva yuko nzoturura canke nzohagarika mbonye yuko indoto zanje zo gufasha abakenyezi bakiri nyuma babakenyezi bari kumitumba mitumba tuvuka ko mu ntara za ruguru yo tuva turafise abandi bakenyezi batagize bakoje kuja mu mashuri turiko turabegera je personnellement ndiko ndabikora tubegera tubafasha kuja mu makira hamwe kwiteza imbere tubere kukuntu boshobora kuja hamwe wowe wize uri ngahe Bujumbura ushike ku mutumba ushike hari yuvuka uzobasangayo bariko baragira utasosiasiyo duto duto tubegere tubegeranye tubere ukuntu bagira amastati ukuntu bazana redokima mu gisagara gusinyisha ukuntu babijana mu ntara aho niho uri kuragira icyo ufasha kandi udafasha umuntu umwe ubishyira umusangayo mu abantu 50,000 to 25,000 ufashije abantu ku mutumba rero urumva yuko uri kurakora ikintu gikomeye nivyo rero nicuza nivyo vyugaruka murumva yuko nabifashe mu minwe naranditse n'igitabo ndandika igitabo kivuga kiti mwigeme kazoza kawe kari mu minwe yawe ako gatabo naragapakaje abana benshi b'abigeme ndashobora kubasigurira ibirimo ndagira de conference ngahe Bujumbura abandi barampamagana ndagenda mu ntara za Rubanza ndagenda za Rumonge muri komine Muhuta turabona yuko abana b'abigeme hari ibintu rero bahaze rero nk'abakenyezi twende turiko turaja twohaguruka umwe wese azagira icyo aterereye mu ntari wiwe mu komini wiwe aho igihugu cyose cyo mutuma
urakoze cyane ahubwo nyene dufate kano kanya ko turonsa karyo yuko kutubwira yuko ofisi cyo gitabo uwo tubwira ibirimo nk'uko bivuze ibyo wagerageje gufasha abigeme kumenya kugira ngo biteze imbere nabo nyine
ego cyo tabona naracanditse haheze imyaka nk'ibiri kivikizwe n'amashapitse atatu ntacyo mfise imbere y'uyu mwa kuko sinari navuze ko ndakivuga ko ni hamwe n'umuntu ariko avuga aguma yibuka byose kivikizwe n'amashapitse atatu chapitre ya mbere igice cya mbere cyaravuga umwigeme muri kahise bega bigeme twakuze gute kahise narasomye ibitabo ndaja muri histoire ibyo nize ibyo nagize amarushashe ndabona ukungene abigeme haba ha mu Burundi cyangwa ahandi twakura twari tumeze umwigeme ko ari ukurima wo kuguma mugira muri historike y'u Burundi n'ibindi amashapitre igira kabiri iravuga umwigeme mwa kino gihe ubu alere actuelle umukobwa agezehe umukenyezi agezehe murumva mu Burundi turi ku bice 30% ahandi mu bindi bihugu barafise ibirenze hariho n'abari munsi donc umwigeme mu gihe cya none ameze gute n'umuntu ariko aratera imbere n'umuntu ariko arevuye iwana abantu bariko bariga ngabo mwe mwari b'abajournaliste muri hanze twe turi no mu Burundi turiko turakora ubu mwigeme rero afise intambwe agezeho igice kigira gatatu nacyo kivuga ati umwigeme muri kazoza nguye nigene igihugu cyifuza mu myaka ita mu myaka 2020 iri imbere nivyo turiko turavuga ko tubahimiriza babandanya amashuri bige batera imbere baje muri izo nzego z'umutekano z'igisirikare era nta byabaho ariko urumva muri kazoza n'ubu biriho bashobore kuduza abandi bana bavukana niba uri umwige muri muri famiye iwanyu umwadede ushobore kuzamura abo barumunawe nabo batuye abawe uri imfura je muri famiye wacu ndi imfura ni je nize abana bose tuvukana barize umuhererezi ari muri komera ahejeje imanite urumva naragize uruhara kugira abo bana indi bose bige urumva yuko ari uruhara nabigizemo nivyo rero twipfuza uwo mwigeme agacakura akajya mu gihugu uwo mwigeme akaza kuba itere ko europei agatera muri developpement pays agaterera mu rugo rwiwe igihugu rero kikamberwa neza ko carose abantu baciye ubwenge baciye mu nzego no mu bikorwa bitandukanye
murakoze cyane gose murakoze cyane ku bikorwa mubandanya mukora no kubona mubandanya murondera uburyo butandukanye bwo gufasha umwigeme n'umukenyezi mu gihugu reka muri kano kanya dufata kanya twumvirize igice gito agace gato k'ijambo umutambukanyi wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Pierre Nkurunziza Madame Denise Ubucumi Nkurunziza yashikirije muri iri huriro muri iri koraniro yakoresheje igira gatatu tumva ko yatanguye ijya mbere muri 2018-19 ubu rikaba ari barya gatatu reka twumve rimwe mu jambo yashikirije twumve n'impanuro zari zirimo kumbure n'ico wewe ushobora kuba bararikuyemo n'abandi mwari muri kumwe
kuva na kera usomye inkuru za kera z'abatwitangiye imbere imana igomba gutanga amahoro mu gihugu ihagurutse umuntu bisigura ngo uwo muntu wazi ko ashobora kuba wewe uwo muntu ashobora kuba wewe ihagurutse umuntu ihagurutse umuntu dusomye nyene izo nkuru za kera za Abisirayeli turabona hari yarahagurukije Dawidi Imana iramuhagurutsa arakiza mu kanya gatoya Abisirayeli abakiza Abafilisitiya kandi ari umwana mutoya w'imyaka yagiye yarafise imyaka ingahe 17 aragenda aragwanya Goliyati mu kanya gatoya Imana yamuhagurukije ari umwana muto harakantu wewe nanje babakeje utungano uko nubona ko yoroshiza kuduhagurutsa no kudukoresha umwana w'imyaka 17 Imana irinzi mukoresha natwe yo dukoresha reka ndabahakarorera ku mukenyezi umukenyezi Imana yakoresheje ko mure mvuze Dawidi mwavuga ngo yari umusore munyumira mukoresha ari umugabo mvuze Samusoni mwavuga ngo yari umugabo novuga Gideoni mwavuga ngo yari umugabo ariko reka mvuge umugore umugore Imana yakoresheje mu gihe Abisirayeli batari bafise umwami mu gihe cy'abacamanza hari umugore yakoreshejwe kumbure tudakunda kwibuka yitwa Yayeli mu gice cya kane iki gitabo cy'abacamanza mu gice cya kane usomye inkuru ku mugi muri icyo gice cya kane hari umugore yakoreshejwe yitwa Yayeli uyu mugore ntavugwa cyane ariko hajavugwa Debora wenyene kubera ariwe yari umucamanza muri icyo gihe kandi yari umuvugishwa n'Imana ariko akavugwa wenyene ariko hari umugore kumbura atari afite icyubahiro ariko yakoreshejwe ibintu bikomeye arazana amahoro mu gihugu arahagarika intambara ari umugore umwe uyu mukenyezi muri icyo gihe nyene cya Debora Imana yamubwiye ngo bwira Baraki ahagurukane ingabo hari mu gihe umwami yitwa Yabina aje gutera Abisirayeli hanyuma Imana ikibwira Debora ngo bwira Baraki haguruka nk'umugabisha w'ingabo ahitane ingabo 10,000 aje gutera umugabisha w'ingabo wa Yabina yitwa Sisera hanyuma aragenda barahaguruka barajya ku rugamba bagiye rero kubatera bagiye guhangana oya Debora akimubwira Baraki ngo ahaguruke agende ku rugamba aramurahira ati singenda rero naho nahakunze nibutse iyi nkuru nahakunze ukuntu umuntu w'umugabo byamuteye ubwoba ati singenda wa mugore tutajyanye umugore amuhaye inkuru ati Imana ivuze ngo haguruka utware ingabo 10,000 uje gutera Sisera umugabisha w'ingabo zo kwa Yabina ugende kumutera caravuga ati ndakurahiye nkava ngaha tutajyanye tutari kumwe singenda na gato hanyuma Debora aramubwira ati yamara je nitwajana turajyana ariko nagenda kumenyesha yuko inganji igiye guca mu kuboko k'umugore uwo mugore rero yari Yayeli turajyana baragenda bajya ku rugamba bagiye ku rugamba barahangana ya uyu Sisera umugabisha w'ingabo azana imikogote myinshi cyane barahangana bajya ku rugamba hanyuma Imana kuko yari yamubwiye Baraki mu nzu bandi kumwe nawe barahangana Imana irabana nabo baraba ya mikogote barabatera ngo babatikirisha inkota bone bakoresheje inkota ushigaho uyu mugabisha w'ingabo burya rero abantu mu gusindwa bihera ku mugabisha kandi mbibaza yuko mu rugamba baba barondera shefu babazi yuko bakubise shefu ibyo ari byo byose ingabo zica zicika intege uyu Sisera arabona rugamba rushushe arabona yuko abantu bamuhereye ko acata ngo umukogote yiruka n'amaguru aragenda ashika ngo mu ihema ry'uyu yitwa Yayeli ashitse muri rino hema aramusaba ati ndakwinginze unyegeze Yayeli nawe ati karibu databuja karibu aramuhakaza aramubwira ati ndakwinginze umutunzi two kunywa inyota iranyishe kandi byari by'umuntu yiri waragwana byari byo aramusaba utunzi two kunywa umweza ngo Yayeli yamuhaye amazi ati ahubwo sindaguha amazi reka ndaguha amata ngo ariruka muzanira icyansi cy'amata aragotomera aca muzanira ngo akira n'uwifuke yari arushe cyane aca muzanira ikirengeti aramufuka neza uwo mugore rero yari mu ihema ryiwe intambara yari yayumvise yuko yarese hari umugabisha Baraki yuko bahanganye na Sisera intambara yari yayumvise umugore ntiyari yagiye ku rugamba ariko yari umugore ateramiye amahoro ngema giwe Imana idufashe cyane kandi dushoboze guteramira amahoro aho tuzoba turi hose yari umugore ateramiye amahoro intambara yari yumvirikiraba yari azi n'uwo bari ko baragwana wariwe aramubona je yiruka aramuhikaze ati yo urakaza wanjye azizanye aramuhikaze aramuhama amusaba amazi amuhamata aramuryamika muhajyama aramuvutika n'ikirengete wacu arasohoka simvuze ko ari byo uzokoresha wewe acara sobo kuyu mugore acaragenda atoranga urumambo ikimambo ngo bashingisha ihema urabona nk'aya mahema ikimambo bashinze ku ihema bisigura ko ari urumambo runini ngo acafata n'inyundo wow undi Sisera kubera n'uburuhe bw'intambara kubera n'inyota ubwo nyine amuvuze cya kireta caratangura arasinzira nawe carafata rwa rumambo ngo ashinga ngaha mu mburugutwi afatani oya mugawe wewe unyumvirize gusa ko yari umugore ateramiye amahoro yari umugore ateramiye muraba icyo kimambo nicyo kimambo ndakubwira ikimambo wowe uzokoresha acha afata icyo kimambo n'inyundo aragenda mu mburugutwi arashinga nawe yari asinziriye arafata inyundo arahonda ngo gitobekeranya hasi acha arahwera ako kanya nyene Baraki bari babonye inzira yajanye barakaza yiruka avuga ati nta muntu wo acaramutegera ahubwo kwiremba ati kanze ndakore kuri kurarondera ngino ndakoyaranezere uwo mugore ahagaritse intamba ha yaranezere ngo ndakore kuri kurarondera ngo ndakore kuri kurarondera acara arinjira asanga arambaraye ngaho yamaze gupfa uyo yari umugabisha w'ingabo z'umwansi wabo uyu yanyeri rero abarahagaritse intambara yarirese mubiwabo mubisirayeli mubiwabo abarahagaritse intambara
Madame Muregwa turazi ko kenshi Madame Denise Nkurunziza arakunze gukoresha Bibiliya no muvuga butumwa arakunze gukoresha Bibiliya mu gusigura byinshi iyi nkuru ya Yayeri yasiguye akagerageza kwerekana ukuntu umukenyezi n'umugeme yakoreshwa inkuru ya Yayeri mwoba mwarayizemo izihe mpanuro na cane cane mu buryo abakenyezi n'abigeme bakwiye gukoresha ubwenge kugira bakize igihugu bongere baharanire iterambere n'amahoro mu gihugu iyi nkuru mwayumvisemo ibindi byinshi biri
murakoze cane inkuru nyanicubahiro Denise Nkurunziza Verande yadushikirije twese twarabayeviye turumva ko habayemo ubundi bwenge habayemo irindi kanguka turumva amastrategi amayeri uyu mukenyezi yayeri nyene yakoresheje kugira ngo ashobore gukiza igihugu ukuntu yarateramiye amahoro mu bundi buryo uri kurabyanariza uri kurabisesangura ukabiraba na twarabonye uko abakenyezi dushoboye ibintu byinshi turashoboye gukita igihugu turashoboye kwica igihugu turashoboye guteza imbere igihugu turashoboye guteza imbere imiryango guteza imbere abana guteza imbere akazi tuba turiko turakora byose rero bisaba ubwenge n'ubwitonzi aha rero kubari ati sindababariye namwe mugende gukoresha urumambo iyo nyundo ariko ndakubarira ikindi uza gukoresha icyo kindi ratubariye yatubariye amasengesho yatubariye kwihangana yatubariye kujera amastese kujera ibibazo ukamenya ukungene witwara mu kenyeri ni inkuru rero yatumye umuntu wese yirimbura avuga ati bwa bundi nanjye ndashoboye bwa bundi nanjye bijya nubishobora nanjye nohaguruka noteza imbere sosiyete ndimo nohaguruka noteza imbere igihugu nakoresheje izindi ngufu zirezire ahubwo nkoresheje ubwenge n'ubwitonzi Imana yampaye nicyo roje natahuyemo yuko dushoboye yuko bisaba kujya hamwe ugaca bugufi ugasenga Imana hama ikakurikana Imana ikaguha intumbero y'ukungene ushobora kwitwara muri izo situasiyo y'umurimo
wavuze ko cyane cyane yari n'abashize mu nzira yo kugerageza gusenga mu gutorera inyishu ibibazo bitandukanye muri rikoraniro aho baharitabiriye abakristo bonyene canke hariho nayandi madini kuko nabo nyene ibijanye amahoro ibijanye kuyobora ibijanye kuba imboneza nabo nyene birabaraba mu ikoraniro ryari ryatumiwemo bose
murakoze ikoraniro ryari ryatumiwemo abantu bose twebwe imana ha mu Burundi yaratugiriye ubuntu kuko iguma iduha indongozi zubaha imana indongozi zisenga nyine icubahiro Denise muramuzi turamuzi twese n'umuntu twubaha n'umukozi w'imana hari ahantu yadukuye twebwe nk'abarundi kazi n'ahandi yadushikanye je ubwanje personnellement naramwigiye ku bintu byinshi ndamwigira ku gusenga ndamwigira ku guca bugufi ndamwigira ko impano nyinshi zimurimo nanje ngasenga mbega mana nanje bijya wo bishoboza wo nkizijuwo nkizishaku wo nkiza ibinabiri ya kandi mana yibinkorera ubu mutambukanye w'umukuru w'igihugu dufise umunyeni cubahiro Angeline Ndayishimiye ndayubaha nawe nuko nyene aje atubarira uko tijasenga imana nimwubahe imana imana izo guha byose n'ubu mukenyezi witwararika abana bawe witwararika igihugu witwararika urugo urumva rero bakenyezi uko ari babiri bariko baratubera akaroro kadasanzwe muri historike y'u Burundi uko twagiye tubona abatandukanye b'ibikuru b'ibihugu bakora mu Burundi aba bamama turiko turabona kumugisha turiko turabona nk'intahe turiko turabona mw'ubuntu uyu we yitwa mama buntu urumva n'ukuri ubuntu bumwe burarenze kandi abakenyezi bagiye babakurikirana bari turiko turabakurikirana turabona uko ari ibintu byinshi turiko turunguka nk'abakenyezi b'abarundikazi kuri aba babyeyi imana yaduhaye
twibutse batwumva turiko tuganira ku ihuriro ryabaye mu ndwi iheze kuva ku munsi wa kane wa gatanu n'uwa gatandatu w'indwi turangije ihuriro Conference Internationale des Femmes Leaders ihuriro ry'abakenyezi b'imboneza iryo huriro rikaba ryabaye i Bujumbura mu Burundi rero muri iryo huriro haraje amashyirahamwe menshi atandukanye haba ari amashyirahamwe yigenga inzego za leta baje bava mu bihugu bitandukanye baje bava mu bice bitandukanye by'igihugu ishyirahamwe rikorera mu Burundi ryitwa Rise for Africa rifasha urwaruka mu gutegura kazoza kabo guhindura ibyiyumviro no kugira umuco wo kwikorera imigambi ryaritabiriye iryo korane naryo nyene nabo nyene rikaba ryabyiyobowe n'umuyobozi waryo Mademoiselle Marie Chantal Nzeyimana twaganiriye mu kanya nawe ku bimwe mu byo yakuye muri iri huriro mu kiganiro twagiranye natanguye ndamubaza icyatumye agira inyota yo kwitabira iri korane
murakoze cyane Ariane mu busanzwe nkuko mubizi sinsanzwe mba mu gihugu cy'u Burundi nsanzwe mba mu gihugu cya Norvege ariko nubwo nari hanze narakunda kumva amakoraniro yagiye aba ajyanye na femme de destinée naragenda ndabikurikirana nkabona ni ibintu binyinteresa cyane kuko ahanini bafatira kuri kuba femme leader rero uyu mwaka nagize amahirwe yo gutumirwa nk'umuntu ari muri societe civile nk'umuntu asanzwe ari mu bikorera ibyabo rero jewe nkabaserukira ishyirahamwe Rise for Africa icyo gihe naragitabiriye nitabira nk'umuntu ari yikonsidera nk'umufam leader mugabo sinagiye mvuga ati ngiye guseruka nk'umufam leader ahubwo navuga ati ngiye nk'umufam leader yifuza kuba umufam leader koko yifuza guseruka no kumenya icyo umufam leader bisobanura icyo umufam leader akwiye gukora icyo sinzi ko twabyita mu Kirundi umukenyezi aserukira abandi urumva ku bwanje navuga ati ndumva noba nogira icyo maze kugira ngo nanjye mbe umukenyezi aserukira abandi ariko nkavuga ati ndakeneye kumenya ibigenga umukenyezi aserukira abandi ndakeneye kumenya ibisabwa kugira ngo umuntu ashobore kugira icyo akoze ngo aserukire abandi nk'uko bigwiriye mu nyigisho rero twagiye turiga hari byinshi twahakuye ubwa mbere no kuba naragize amahirwe yo gutumirwa hama nkahagera byanyeretse yuko n'ukuri mfise byinshi byo kuba nokora nk'umukenyezi aserukira abandi cyangwa nk'umukobwa aserukira abandi muri make baratwigishije inyigisho zitandukanye bakavuga yuko nimba turi abakenyezi baserukira abandi dukwiye kubyerekana muri kominote mu kibana aho tubaye mu ngo aho tubaye kandi dukwiye kugira abantu dufata ukuboko dukwiye kugira abantu dukwega tukababwira ati jewe mfite icyo nshoboye ntabwo bisaba uburyo bwinshi mu bikorwa ibikorwa dukora harabaho mu rukundo harabaho mu kwerekana umuco harabaho mu kwerekana akaranga k'igihugu harabaho mu kwerekana yuko duhagarariye igihugu kugira ngo dushobore guhagararira amahoro mu by'ukuri mu gihugu cyacu kuko abakenyezi n'abakobwa bafise uruhara runini kuko iyo bageze mu ngo baribaruka bakagira abana kandi abo bana bababera icyitegererezo umwana isoko akura avuga ati umubyeyi yanje yambwiye gutya umubyeyi wanje yanyigishije kugira uko kandi urumva ni ibintu bica biba ubukwegane ku bwanjye rero batwigishije yuko dukwiye kubihagararira dukwiye kubyerekana ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dukwiriye ntitwifate nk'aho umengo ntacyo dushoboye kuko uruhara ni twebwe ni nayo mpamvu babitwibutsa si ukuvuga ngo hari abantu bagiye bibaza yuko hanini hagiye gusaba abakenyezi b'abalideri ahubwo jewe kumane natahuye yuko bashaka yuko tuba abakenyezi baserukira abandi nibyo baduhamagarira kuko bisa nk'aho hariyo abiyumvira yuko utegereza kuba ushoboye utegereza kuba hari icyo wamaze gukora oya ahubwo bashaka yuko tuba abakenyezi baseruka b'abandi bagire icyo bakoze mu kibano cyabo yego
birumvikana cyane kandi ndumva ko ari impanuro zihambaye mwaronse kandi zikaba ari zishobora gushyirwa mu ngiro ku uwo ari we wese nk'uko ubivuze haba ari umuyobozi haba ari umurundi kazi asanzwe aba mu kibano none intambanyi abakenyezi abigeme babandanya guhura nazo mu bikorwa byabo bya misi yose cyane cyane byo kugira ngo bashobore no kuba izo ndongozi bashobore guserukira abandi byoba ari nk'ibihe mubandanya kubona haba muri afurika muri rusange cyangwa mu burundi
icyo kibazo sinzi ko nocishura ku bwanjye cyangwa nocishura nk'ibyo batwigishije ibyo batwigishije sinavuga ati ahanini nibaza ko nobivuga ku bwanjye nta kibazo
yego
ku bwanjye ati icyo intambamyi abakenyezi babandanya kugira ahanini ni kubura umwete manque de motivation donc turabura abadutera umwete ariyo turabura umuntu atubwira ati iki urashoboye kugikora akaba ari nayo mpamvu nashimishijwe n'inama nk'iyi n'amakoraniro nk'aya abaho kuko biboneka yuko akenewe mu gihugu kugira ngo atwibutse yuko umwe wese uko ari bivanye utaravye ahava n'uko angana n'icyo agejwe n'uwo ari we afise uruhara nk'ubwo rwoba ari ruto rushobora gutera mu mahoro n'iterambere mu gihugu urumva ibyo rero akeneye wa muntu aguma atwibutsa iyo koraniro urumva ntabwo ayo makoraniro kenshi akunda kuhaba mugabo kuba iryo koraniro ryarahabaye ku bwanjye ikintu cyiza intambamyi rero urumva iyo tutaronse amakoraniro nk'aya aguma atwibuza ngo atwigishe inzira dukwiye gucamo urumva ni ikibazo hakabaho rero kenshi n'iyindi ntambamyi ijyanye n'uburyo uburyo rero hari igihe umuntu avuga ati jyewe ndashaka gukora iki jyewe ndashaka kugera hariya ndashaka guterera muri kino gikorwa mugabo nisanga nta buryo mfise ubwo buryo nabwone hari igihe gutera ikibazo ariko nanone mu nama batubwiye ati ushobora kutisunga ubu buryo ugakoresha ubundi buryo bukenya ushoboye ari uburyo bw'umwanya ari uburyo bw'ubwenge ari uburyo bw'ikintu gitonya ubona ko kishobora no gufasha ahantu uri no mu muryango wawe nabyo ni ari byiza hakabaho kutamenya kutaronka ubumenyi bukwiriye hakabaho natwe no kudashaka kurondera ubwo bumenyi ngo bushobore gutuma tumenya ibyo tutize kera ngo dushobore gusanga abadukuriye uwo noba mbona afise icyandusha ngo ndamwiyegereze ndamubaze ati mbega hano ubona wumfashe iki ubona nokora iki rero uko kutamenya na kone urateye intambamyi cyane mu gihugu turimo cyangwa mu kibano cyacu turimo hakabaho rero n'ikindi usanga gikomeye nk'abakenyezi cyangwa nk'abigeme kutiyemera manque de confiance kuri twebwe umwe wese avuga ati jende umukenyezi icyo navuga cyose igishika kure jende umukenyezi icyo nakora cyose ntacyo cyomara jewe ndi umukenyezi mfise amashuri make jewe ndi umukenyezi meze uku jewe ndi umukenyezi sindi mwiza jewe ndi umukenyezi mba muri ubu bwoko donke uko kutiyemera kutaronka confiance uratuma kenshi abakenyezi bagira intambamyi yo kugira ngo ibikorwa byabo biseruke bigere kure ibikorwa byabo bigira ico bikoze muri community mugabo igihe mukenyezi cyangwa umwigeme yo haguruka akavuga ati jewe ukondi uwondi nivyo kishoboye na moya yanje nkeya ndashobora kugira ico fashije mu kibano urumva rero uze ntambamye izineje nizo nkunda kubona zikomeye utagira abantu badufasha utagira uburyo bukwiriye utagira ubumenyi natwe ntidushake no kuburondera hamwe no kutiyemera
urakoze cyane kimwe mu byo wabuze wavuze ati ikoraniro nk'iri riba ari nk'ikoraniro rijejwe ryerekeye ukwibutsa abakenyezi no kuguma babibutsa ibyo bakeneye gukora n'aho baba basanzwe babizi bwa bikabibutsa uruhara rwabo mu kibano no mu gihugu none intambanyi tukiri kuri iyo ntambanyi inyigisho zitangwa mu makoraniro nk'aya mubona aba jeune fille bazitabira ko ari bo Burundi bw'ejo ibikoraniro nk'ibi barabifata nka nkama mwabonye bavyitabira
kubwanje ngize cyo ndabivuze ko aba abigeme turavye abenshi bagiye bitabira nabonye ari aba mama ari n'abandi bagiye babivuga abigeme mu by'ukuri twari bake abigeme mubona ati baserutse bari bake nkoresheje amaso mugabo sinibaza yuko abateguye iyo koraniro bisunze kuba mama ahubwo irashobora kuba ari kwa kundi kumwe navuga ati hariho kutiyemera ari igihe na twebwe mu bihugu byacu usanga hari abigeme biyumvira bavuze bati femme de destine bumva nkaho umengo ni umumama cyangwa bavuga ati aba femme leader akumva nkaho umengo uwo muntu leader ni umumama kubera ko peut-être langage ikunda kwibagirana yo kuvuga ati yuko toute fille est femme bakunda kwibagirana yuko umwigeme aserutse burya ashobora kuba aserutse nk'umumama kubera yuko kazoza kiwe arako kuba umumama kandi kuri we hazobaho urubyaro ruzogenda rukurikirana abigeme rero ntibakunda kubyitabira sinzi ntibabyitabiriye ari benshi icyo gihe mugabo sinibaza ko ari ikosa ry'ababiteguye sinzi rero nimba nuvuga ati nabigeme batashoboye kuzamo kuko hari n'abagiye basaba yuko petetse ubutaha mu nama zogenda zibahoza habaho nk'amanama y'abigeme gusa kugira ngo nabone bashobore kubategurira kuba abalidera beza mugabo abigeme ntabwo nababonye benshi nubwo bari bahari kandi n'ukuri inyigisho ntabwo zari zishingiye kuba mama gusa zari zishingiye ku mukenyezi muri rusange kandi umukenyezi bavuze umukenyezi haba harimo umwigeme nanjye nkaba mbonaho n'akajya ko kuvuga ati abigeme barakwiye nabone ko basiruka bavuze abafame bavuze ati bavuze bati aba femme de destine museruke ko no mwigeme ahagarara mu bandi akavuga na jewe je suis une femme de destine bo bakwiye nabone kumva yuko ico gikorwa kibaraba kandi ko iterambere ry'igihugu canke gutera iterambere mu mahoro mu gihugu bimuraba yego
turangiza ikibazo ca nyuma mu vyo wumvise mu vyo wakiriye wari watugiye yuko wagiye uramenya byinshi kubijanye n'ugo ruhara niyo titre n'iryo zina rya femme leader umukenyezi umwigeme w'imboneza kuri wowe none wabonye canke wumvise une femme de destin umukenyezi w'imboneza aba ateye gute
murakoze cyane kuri icyo kibazo urumva ni ikibazo nanjye we deja kinezereza kuko n'uwombaza tiko wagiye muri irya nama kuri wewe nk'umufamu de destine inyungu wayakuyemo ni iyi kuri jyewe ubwa mbere inyungu nakuyemo inyungu ikomeye kuko banyibukije yuko igikorwa cyose noba nkora mu gihugu igikorwa cyose noba nkorera muri community caba gito ahanini kigaragaza cyangwa cyerekana yuko ndi umwigeme cyangwa ndi umukenyezi w'imbonetse kandi muri icyo gihe hari n'ibindi umuntu areka gukora akibaza yuko ibi akavuga ati ibinye nubwo nabikora ntacyo bimaze mugabo mu nyigisho twahakuye bivuga yuko umwigeme cyangwa umukenyezi w'imboneza hariho ingendo akwiye kugenderamo hariho ingendo akwiye kwerekana aho abaye kubera ko abantu benshi baramuraba hariho ingendo ifatiye ku rukundo hariho ingendo ifatiye ku bumwe hariho ingendo ifatiye ku mwumvikano hariho ingendo ifatiye kuri honnêteté sinzi uko nabivuga ukabaho ingendo patiye kuri integrite ukuvuga izo ngendo zose n'igikorwa cyose kigenda giterera mu gihugu mu iterambere ry'igihugu ni ingendo yerekana umwigeme w'imbonezi kuko iyo umuntu akoze ibihushanye n'ivyo ni kwa kundi abagiye abaciye kubiri n'umwigeme w'imboneza cyangwa umukenyezi w'imboneza kandi bakavuga ko umwigeme w'imboneza ni wa wundi ategerezwa gutahura ko igihugu kimukeneye ategerezwa gutahura yuko aho abaye yaba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze y'igihugu mbega mu kibano muri community iyo ariyo yose ategerezwa kwerekana ko ari umukenyezi w'imboneza agatahura ko kwiye kuba icyitegererezo ahariho hose agahera mu rugo rwiwe agasohoka mu kibano akagera akaba icyitegererezo mu gihugu wanashaka akagenda no ku mugabane abariko ibyo byose urumva ni ibintu byagiye bitwibutsa bivuga ati wa mukenyezi we w'imbonezi haguruka werekane icyo uricyo werekane icyo ushoboye gukora nubwo wokwerekana ukagira umuntu umwe cyangwa babiri wereka yuko uri uw'imboneza ko biza bifasha igihugu ko biza biterera mu iterambere ry'igihugu ko biza biterera muri kazoza keza k'igihugu mu guterera amahoro mu guterera ubumwe mu guterera mu butunzi bw'igihugu tugaseruka nk'abigeme tugaseruka nk'abakenyezi b'imboneza mu by'ukuri kandi bikaboneka atari babandi icara muhira tukavuga ati jewe ndi umukenyezi gusabira kuri oya hari amabanga menshi cyane cyane Imana yadushinze yatumye tubaho kandi dutegerezwa kwerekana nk'umuco dutegerezwa kwerekana nk'abantu mu by'ukuri b'imboneza
murakoze cyane rwose Marie Chantal Nzeyimana umuyobozi w'ishyirahamwe Rise Africa gufata akantu kanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika
murakoze cyane namwe kuri buno butumire
nk'uko mubyumvise Madame Muregwa Solange uyu rero umwigeme Chantal Marie Chantal Nzeyimana ni umwigeme aba mu gihugu cya Norvège nawe nyene yashoboye kuronka akajyo ko kwitabira ihuriro mubiravye mwihweje mubona abigeme bijukiye canke babona akamaro mu mahuriro nkaya bafata nkama inyigisho zivamwo muri rusange
murakoze cyane nagomba nze nshimire uwo muvukanyi Marie Chantal Nzeyimana ucubona ko ivyo bitari nkora mutima urumva yaritahuye aravuga ati jewe ndeke kuguma nicaye ngaha mu Burundi ni wacu irebre ari hanze kimugabo mu Burundi ni wacu tifo komenya ibiri kubera hakorerwa kutagira n'icyo akontribuwa urumva rero kuwe yakoze ikintu cyiza kandi cyiteka rero yavuze ko ashyira umwigema kimutu ni byiza mu bigema bakiri bato turabanguhaja wanashima muri iyi conference bari batumiye n'undi mwigeme rurangiranwa umwigeme Francine Niyonsaba yarashoboye gushikiriza ijambo navuga ati ibi bintu biraduhimbaye aravuga yuko ahimbawe n'ukungene inyigisho zitunganije hariho n'abandi abajone dame bakiri bato abana baheruka kuba marie umwana usanga mu jeune marie abyaye rimwe ugasanga yicaranye n'umumama w'imyaka 60-50 ugasanga yicaranye n'abamama bari hagati bamaze kubona byinshi mu gihugu ukabona yuko bose babikurikira bakurikiriza inyigisho avec internet bakurikira babishyizeho umwete kuko twahera mu gatondo turi ngaho tugashyika ku mugoroba umunsi wa mbere biba ari ibintu biri byanoroganize bakadufungurira bakamererwa neza tukeshanja tukiga hakaba amaprojection hakaba ibikorwa mu migwi ukabona ko umuntu yahereye mu gatondo ari muri ibyo bintu gushyika ku mugoroba ari ibintu utakunze cyangwa utiyumvamo kenshi abantu bazi ko baca bagenda ariko nk'abantu basohoka ngo bagende twarabibwira na byose bigahera abana b'igenda tuko turatoza iyo ndero kugira baze barahonyora mu kirenge cy'iwacu nk'uko natwe turiko turahonyora mu kirenge cy'abantu babanjirije imbere bagategura byinshi ku gihugu
kuri icyo nyine muvuze cyo gufasha abigeme zimwe mu mpanuro twumvise mwashikirije muri ikoraniro muri iri huriro ryari ku bijyanye n'indero reka twumve gato ibyo mwavuze ku bijyanye n'indero naho nyine
kuva ku myaka mitoya umwana ukamuha indero ya yindi zo mugeza mu bigero ya yindi ababyeyi bacu baduhaye dushoboye gushikaho tugeze tukaba dushoboye kugira icyo dufashe kandi tukaba tutabamara maje amen
urumva ko mwashimitse no kundero wetugira muri make ibijanye n'indero mwaganiriye ko navyo nyene byofasha abakenyezi nabigine
murakoze no kugira mu bise nabivuze ati kuba umwana muhindero kuva kiri mutoya umwana ntuvuge kuzomorera ngo niyashika mu windo niyashika mu munani oya muhindera kivuka kiri muto ukuri uri kuramwedika uri kuramuhindera urupaso n'indero runtu mukundisha ibikorwa mukundisha amashuri mukundisha igihugu umukundishe kwakira abantu umwana azokura abona uko ari kirumara mu muryango amaze kuba kirumara mu muryango azoba kirumara ku gihugu uko azoba yize y'amashuri azoba yaririnze zanda z'indaro azoba yaririnze umugera wa sida azoba yaririnze inabiriya kuko umuntu akuza afise indwara cyangwa afise ibibazo ntacamarira igihugu ntacamarira umuryango niyo ndero rero tuvuga ko abana twobarera tubakundisha igihugu tubakundisha ibikorwa na cyane cyane abana b'abigeme kuko abana b'abigeme nibo bantu bari sensible n'abantu ubuzima bwabo bupfa mu mwanya muto n'abantu gatoya tsikose ubuzima bwabo bugiye abatwayinda aba yanduye umubwira ubwo tusanga uwo mwana ntacyo aje kumarira igihugu cyangwa umuryango naho rero tuvuga yuko twoba amahafi
reka nongere nshiremo n'izindi mpanuro kugira ngo dufashe n'abatari bahari nabo nyene bumve bimwe mu byo mwashikirije zimwe mu mpanuro mwarimo ofise kumbure nazo nyene wongere uzivuge ko ikindi mu mpanuro mwashikirije
abakenyezi baciye ku ntebe y'ishuri ejo twarabivuze ko genda basange ku gatumba bateze imbere ubereke kungene bategura udusati ubereke kungene bashobora gushika i Bujumbura bakaza kwa notere amasosiyete arabagreye ubarondere ku muri minentere bo bagreye bitagoranye nico gituma bakurosa ajya ku mutumbi wanyu na hajya mu ntari wanyu ntari mitomati ziwa buriya zishorera azirime zipfe wewe wayize bagirire suju basangeyo
urumva izo nzima mu mpanuro mwashikirije mwobwira icyo mwongeye
ego murakoze n'ubu turabishimangira nk'abakenyezi twaciye ku ntebe y'ishuri twerekana icyo dushoboye twerekane valera ajoute yuko umubyeyi yakwigishije icy'akamaro niba agenda hajya ku mutumba bavuge ati umwana wa naka niwe yadufashe iki gikorwa nta kintu kiryoshye nk'icyo rero ndafise ama asosiyasiyo nanka ibibanza n'ubu ndacaye afise narabafashije ibintu byinshi ubu ngiye ku mutumbi wacu baravuga ati ibi ni Solange yabidufashije ati ukumva nawe uranezerewe ko wageze uca ukontribi wabo abantu bakarima umuceri bakimbura bakarima ibitunguru bakimbura uwahora agira ingorane y'ibihumbi bibiri y'ibihumbi bitanu byo kugura ikaye y'umwana iniforume amashuri yatangura ugatanga uwo mwana yamuguriye iniforume n'ibyo dushaka kuko twoza kurirata ibikorwa icyo ushoboye icyo ufashije abantu ukuja imbere abandi muri ubwo bwenge imana yatwaye kuko ntidufise ingabire zimwe ntidufise gukora cyo kimwe ariko cyo tuzi n'uko umwe wese afise icyo ashoboye irisi yo guhaguruka ukavuga ati jewe nterere muri domene jewe nkoriki antukuri umuntu wize mu buri kintu ufasha umuntu usanze ku gatumba nawe ukayitera imbere tubahimirize bashyira abana mu mashuri ibyo nabyo nisekeza twebwe tugenda kubwira abakenyezi ku migumba ati amashuri utize shira umwana wawe mu ishuri azoyige aho utashitse wewe umwana wawe azahashike jewe ababyeyi banje ntibize papa yize amashuri makeya mugabo yaradusize mu ishuri araturera aratwigisha ubu dushyitse ku yindi ntambwe nibyo rero tubaho ubururero tikora nka naka mushire mu ishuri ejo azoguteza imbere azokubakira inzu azokugurira imodoka azokugurira ikota kugurira igitenge urumama munezerwe kuko wagize suvi y'umwana wawe agashobora kujya mu ishuri
twongere twumve na zimwe mu zindi mpanuro mwashikirije
bakigize duke bugufi twumvira abarongozi niyaje imbere yawe ari ministre uri deje umenye ko agusumba umenye ko ari umushikiranganji nawe ukaba umudeje abana babigeme mu gisoda n'igipolisi abana banyu mufite ngaho reka kuguma mubabika mu nzu muvuga ngo jy'umwana wanjye ngazubakana na naka ngo bizogenda ubukungu mukobwa isoda ntiyogishobora ndakubariye ibyo tutabiviriye hasi batozi iyo ndero mubumvishe yuko igihugu kigwanigwa bagiye abigeme bavuze ati hariho udukoresho bakoresha ariko tesi ministre wa komerse ntari ngaha mubwana abonye abashikiranganji bagenzi biwe basabye ko tesi bayikura ku itanga isiyemu
urumva ko mwahimirije cyane kugira ngo abigeme baserukigwe abigeme mwarabavugiye abigemwe mwarabahaye ijwi navyo nyene ni ibintu bihambaye cyane nkuko mabivuze no mu bikorwa bya vya misese turumva ko mubandanya guhimiriza uguserukira abigeme turumva ko atari benshi cyane gose bari bashikiye ico kibanza iyindi mpanuro za nyuma twumvirize mbere yuko nazo nyene mugira ico muzivuze ko
abadamu tumenye ibigezweho abadamu tumenye gukoresha amatelefone abadamu tumenye koma itelefone ikora ntuyitunge ariyo kwitaba no kuzimya no kwandika message no kubika oya tripota udekubure n'ibindi abana twaravuze ngo bazi ibintu byinshi natwe ngaharimwe abadamu bakiri bato genda nawe wige umenye uko ngenda ushobora kuvugira kuri Skype amen umenye uko yashobora kuvugira kuri WhatsApp n'umuntu ari hanze ibyo butwara bimenye mugabo genda ugire extra information kugira umenye byinshi bizotuma dutera imbere
yego cyonye mubo twashoboye kuvugana nabo bitavye ihuriro ikoraniro barakunze cyane impanuro mwagiye murashikiriza ariko na cyane cyane turangiza ikintu kiganiro mwokongera mukongera ko ico muvuze kuri izi mpanuro mwatanze zerekeye ibihe tugezemo ubuhinga tugezemo muri ibi bihe bya nyuma mwarahanuye abigeme abakenyezi gukoresha ubuhinga tugezemo muri iki gihe
murakoze cyane mvuze kuri ico cyane mamuheje ko ico jewe nakivuze ko numva umengo ni ikintu gitanshikirije mugabo dushitse hanze après y'ibikorwa abantu benshi barankeje abandi barambwira ati harya wavuze jewe kijewe telefone kino kuri kinanditse message kini yipfuye mpamagara umwana ati henda abira kandi umuntu ariko arabimbira ugasanga ni umuntu yize ni umuntu aciye ubwenge no muri sansiye n'abantu bari mu kazi ka leta ubu rero informatique ni ikintu umuntu ari wese yagerageza kuri nivo yiwe akara communication akameliora nkubura abona wowe turiko turavugana uri kure namenye uko ngene nkonekta telefone yanje ndamenye uko ngene ndaba ko rezo zirimwo ndamenye uko ngene ndayisharja tutakuvugana umwanya munini icyo cyose ndabikonta ko kugira ntibize kunshikirako urumva rero nk'abakenyezi baba bakiri bato baba bakuze ni kujana n'ibihe ni kujana n'ibihe tukajana n'iterambere tukajana n'umwanya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubimenya kugira ngo bya bindi byose dushobore kubitahura ubu murabona hari ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus kenshi ubu amanama tuyagira ku mavideo conference ubu tugira terenyo harinye tukajya ku mameyire tugakoreraho tugashanja bamwe bose amadeya bagashanja bigaheza tukarindika tukavalida rodokima urumva rero naho barize ufisiyo nivo mugabo utarondeye kongeraho utundi tuntu ukajya kongera ukoresha Twitter urashobora gusanga umuntu w'umudamu ni umufonksiyoneri yarize konte Twitter ntumubare n'ukuntu bikora n'ukuntu bifonksiyona mbega ibyo byo n'ibiki mugabo cyari ikintu twategerezwa kwihatira ko kugira ngo tujane n'ibihe kugira tujane n'umwanya umenye uko ngeno tureshanja ushobora no kuvuga ibyo bikorwa byawe uri kurakora kuko hari umuntu yamwe yavuze ati nawe wakora ibingana gute utazi kubivuga utazi kubitransmeta utazi kubyereka abantu biba zero tuzosumba n'icyo umuntu akora utuntu dukeya akamenya kutuvuga no kudushyira ahabona abantu bakabibona bakabimenya natwe nk'abakenyezi b'abarundikazi n'abandi mugamuye muri hanze mwarabaye avanse muzi byinshi natwe tuko turaraba rero ukungere no muri icyo gisata tuza turigisha abantu bamwe bamwe je wari we ekipe ubu mfise swiver ndabigisha dukeya nzi nanjye hari ahandi niga ibindi gutyo twaguma duhana ahantu ubumenyi
murakoze cyane gose numva ibikorwa mufise ni byinshi cyane ibyiyumviro ni ibyizigiro mufise ku bakenyezi n'abigeme b'abarundikazi kumbure n'abanyafurika kazi no ku isi ni byinshi cyane turabakeje turabateye intege tubashimira kandi no gufata kano kanya ko kuganira n'Ijwi rya Amerika niyo bahari impanuro za nyuma impanuro mufise tusozera ikiganiro masegonda make ijambo ni rwawe
murakoze cyane ubwa mbere mbanje gushimira mwebwe mwanyiyumviriye ko mwantoye bakenyezi benshi nzi ukuntu mwakoze kugira ngo muntore ariko icyo ronda kibashimiye hama ikigira kabiri nacyo ndashimiye ababyeyi bacu indongozi Imana yaduhaye umutambukanyi wange n'icyubahiro kuri igihugu Angeline ndayishimiye ukuntu ari abamama bari ku kivi mama buntu ukuntu ari abantu bari hamwe kugira ngo bashobore kuguma bateza imbere umukenyezi nkarangiza rero mpimiriza ntera kamo umukenyezi wese w'umundikazi umwigeme wese ahari umwe wese abone yuko ikibazo cy'amahoro n'umutekano kimuraba ugitekanye tuzoba dutekanye ubwo kiri mu mahoro ubuzi buzogenda neza amashuri agende neza tubandanye dutera imbere twumvatire rero amahoro n'umutekano twarose ngaha mu gihugu hanyuma ngahimiriza abakenyezi kwiga kwiga kungura ubumenyi bangahuri ubongere ikindi kintu ubone ko bishoboka ego nico narindangirije ko ndabashimiye cyane
ndabashimiye cyane gose madame kufana kanya kukuganya n'ijwi rya Amerika turashimiye.